kuri Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kubashyikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi kuri uyu munsi wa gatanu tariki 15 z'ukwezi kw'icyenda umwaka w'2017 Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka kaze mu biganiro byacu.
Kubijanye n'inzego z'umutekano icyo nibaza ko niharagera kwezo bintu bikorwa ko kubijanye no kugabangana ubutegetsi ikintu cyose kuba kiza guhonyanga amasezerano ya Arusha mu mugambi w'abadasigana Iprona nitwogishyigikira.
Uyo ni Abdel Gashatsi umuyobozi w'umugambi Iprona wemewe na leta avuga ko hari bimwe mu bidakwiye gukogwa mu guhindura ibwirizwa shingiro y'u Burundi. Iyo nkuru hamwe n'inkuru yerekeye impunzi zitahuka ziva mu nkambi y'impunzi z'abarundi muri Tanzania zisubira iwabo mu Burundi turazibashyikiriza mu kanya kari imbere, tukaba tubafitiye kandi n'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe na mugenzi wacu Rosine Munezero. Amahoro neza Rosine.
Amahoro neza Oriane, amahoro neza namwe mwese tuzindukanye kuri Radio Ijwi rya Amerika muherere hose. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere ku mugabane wa Afrika. Mu gihugu cya Somalia imigwi y'abaharanira gato y'akazi na muntu imenyesha ko ihohoterwa riciye mu gushurashuza ku nguvu rigwiriye muri icyo gihugu kandi ko abaregwa n'icyo cyaha badaheza ngo bahanwe. Yamara mu ntara ya Puntland yarateye intambwe ya mbere mu bijanye no kurwanya ubwo bubisha mu kugurura ibiro bya mbere bijejwe gukora amatohoza ku byaha byo gushurashuza ku nguvu. Leta ya Somalia yarasohoye itegeko kuva mu kwezi kwa 12 kumwa kweze amadosiye ashika kuri 63 akaba ari yamaze gukurikiranwa, 35 muri ayo ni yamaze gucirirwa ibihano. Salah Habib Haji Ama umushikiranganji ajeje ubutungane n'ibikorwa by'amadini avuga ko ivyo biro bizoba bijejwe amatohoza bigiye gufasha mu gukomeza iryo tegeko. Bivugwa kandi ko abakenyezi benshi bakorerwa mabi afatiye gushurashuzwa ku nguvu batitura ubutungane bivuye ku ico caha gitunganywa n'abakuru mu mihanaho abantu babaye. Hano ku mugabane wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida Donald Trump yagabishije kuri uyu wa kane ko azofatira ibihano igihugu cya Irani mu kwezi kuza bivuye ko kitubahirije amasezerano ku bijyanye n'ibigwanisho bya nuclear yateye ko igikumu mu 2015. Ayo masezerano ari hagati ya Irani n'ibihugu bya rutura harimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida Trump yabwiye amenyeshamakuru ko Irani yarenze kubiri n'ayo masezerano yaciye kubiri n'ayo masezerano. Yavuze kandi ko mu kwezi kuza kw'icumi azoshira habona ingingo azoba yafashe. Tubutse ko ubushikiranganji bw'ikigega cya Leta bwa Amerika bwafatiye ibihano amashyirahamwe 11 hamwe n'abantu basanzwe bashikiye ibikorwa bya Irani. Leta irongowe na Perezida Trump ikavuga ko ivyo bikorwa ari vy'akagagazo harimwo n'ibitero bikorwa biciye mu buhinga bwa none internet byakozwe ku mashyirahamwe y'ubutunzi bwa Amerika. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika we n'umutambukanyi wiwe bagendeye Leta ya Floride kuri uyu wa kane aho bari mu bikorwa byo gusanura ivyasambuwe n'igihuhusi Irma caciye muri iyo leta muri indwi. Perezida Trump yabwiye abanyagihugu bo muri leta ya Floride ko bari kumwe muri ayo makuba yabashiki. Yongeye kandi arashimira abakozi ba leta hamwe nabo bose bakoze ibishoboka kugira bakingira abanyagihugu banabaseruke ko ico gihusi kimaze guhera. Mwamenya ko igihusi Irma cahitanye abantu bashika kuri 25 aho muri Floride, nayo mu mazinga ya Caraïbe harurwa abashika kuri 50 basize ubuzima muri ico gihuhusi. Igisirikare ca Korea yepfo hamwe n'Ubuyapani vyatangaje ko hari kigwanisho ca misile kitamenyekanye cateho kivuye i Pyongyang ku murwa mukuru wa Korea ya Ruguru mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu. Iyo misile bivugwa ko yarenganye izinga ry'Ubuyapani rya Hokkaido imbere yuko igwa mwibahari Pacific. Ubuyapani bwaciye bwihutira gutera ivyatsi cyo gitero bwongera burasatira Korea ya Ruguru mukoresheje amajambo akomeye. Umuvugizi mukuru w'Ubuyapani yavuze ko batazosubira kwihanganira ibikorwa by'agasotoro birutavana ko bikorwa na Korea ya Ruguru. Abategetsi ba Leta Zunze za Amerika bamenyesha ko bakiriko barihweza neza ibijyanye n'icyo gitero, akaba ataco baravuga kushika kuri uyu wa kane imbere yuko icyo gitero gikorwa. Perezida Donald Trump akaba yari yabwiye amenyesha makuru ko bariko barakorana n'igihugu cy'Ubushinwa, yamara nta byinshi yashikirije kiretse ko atamutekano zohungabana ku banyagihugu ba Amerika. Muri Iraki hakozwe igitero cyakoreshejwemo inkoho n'amabombe yaratezwe mu modoka gihitana abantu bashika kuri 50 mu manuko bw'icyo gihugu. Abarenga kuri 80 nabo bakomerekeye mu bitaro mu bitero nako biri hafi ya Nasiriya ku mugwa mukuru w'intara ya Dika. Abo barwanyi biturikije ko ibisasu mu nzu y'uburiro imbere y'uko umwiyahuzi akora igitero akoresheje imodoka yaritezwemo igisasu kikaba caturikiye hafi y'ikirindiro cy'abajejwe umutekano. Gushika ubu nta murwi n'umwe wari bwitirira ico gitero. Ni mu gihe umuhari wa Leta ya Kiisilamu ukunze kwirata ibitero biba byahitanye abantu benshi mu bayisilamu b'abashiite aho muri Iraki. Mwamenya kandi ko abashiite aribo benshi mu ntara ya Dikar iri ku birometero bishika ku 320 ujya mu manuko bushira uburengero bw'umurwa mukuru wa Iraki i Baghdad.
Arakoze mugenzi wacu Rosine Munezero dushikirije aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Ubunaho n'umwanya w'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini cyahere mu Burundi nyuma y'amezi atandatu umugwi washinzwe n'umukuru w'igihugu kugira wige ingingo zohinyanyirwa mu ibyirizwa shingiro. Imigambwe itari mike yemeza ko uwo mugwi utigeze uyegera kugira itange intererano yayo. Uwo mugwi ikiringo cya mbere wahawe rangira kuri uyu wa gatanu, ariko Perezida Nkurunziza yaramaze kuwongera ayandi mezi abiri. Inkuru ya mugenzi wacu Eloge uri Kaneza.
Jean-Claude Kanerwandenza ko umuvugizi wa President Nkurunziza yabwiye ijwi rya Amerika ko umukuru w'igihugu yamaze kwakira raporo ya mbere y'umugwi w'abantu 15 yagenye haheza amezi atandatu kugira ngo bige ingingo zirimo ibwirizwa nshingiro zikeneye guhinyanyurwa. Iki cegeranyo ariko nta urakibona atari uwo cahawe. Muri ico kiringo umugwi wari umaze ukora, abanyepolitike n'imigambwe batari bake bemeza ko batigeze bahamagarwa gutanga intererano yabo. Mugabo zabinani imigambwe n'abigenga bose baganiye n'ijwi rya Amerika bemeza ko hari zimwe mu ngingo zirimo iryo bwirizwa zikwiye guhindurwa. Aloyize Baricako umukuru w'umugambwe hanake n'umwe muri abo
ibwizo nshingiro se bibiliya no kuri kose ibihugu byose bifite uburenganzira guhindura ibwizo nshingiro, ariko ingorane zo nk'aho muri nuko rya bwizo ryacu dufite ari bwirizwa ryabonetse habanje kuba mwumvikano abarundi baganiriye. Ni kuvuga ruko ari bwizo nshingiro abarundi bo nyene baganiye gushika aho bumvikana ingo zo jamu. N'ubu rero bibigenze nk'uko abarundi bakaganira n'ukuri ntaco buza ko ibwizo nshingiro rihinduka bivuye ku byo abarundi bo nyene bumvikanye. Ndi bose ni kuvuga gisha inama mbere haboneke n'amahoro n'umutekano n'izingorane zihari zihave
mu vyohinduka vyose. Naza none nimubona arongoye parena asanga ata mugwi n'umwe w'abarundi barukwiye gukumirwa.
Hari abibaza ngo umugwi ni mutonya ngo rya ni munini ngo kuyu uye abenshi bavuze uko ngo birakwiye karakaryo rero ko twari Arusha ko twosubiramo abantu bose imigwi yose ikabisubiramo ikaraba ibwirizwa shingiro rijyanye n'amasezerano ya Arusha kuko nta numwe atayemera n'uwo batayemera karakaryo kuvuga ati sindayemera ati igituma ni iki kibujije igihugu gutera imbere.
Mu batetse byo batemera harimo ubwoko bw'abatwa Vitale Bambanze umwe mu ncabwenge za mbere z'abatwa akaba yigeze kuba n'umukenguzi amateka.
Kiso shingiro rihari kuva rishingwa bava iya Arusha kandi tuvuga ko ririmo amahinyo na cyane cyane ko iryo bwizo shingiro ryerekana neza ko umugwi w'abatwa umengo sabarundi bakwijije amategeko ko bandikamwe ko abazoserukira abandi mu nzego z'igihugu cyangwa kurongora Burundi hazuba 60% by'abahutu na 40% by'abatutsi. Kubikerekana neza ko umugwi wacu w'abatwa umengo turabonye dukwijije mbere twibaza ko niba ritari bwahinyanyugwe ko kuba hari ararenze
umugambwe y'Iprona uturuka mu cyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu. Nawo urabona ivy'abarundi batohirahira ngo bahindure ubu. Abera Gashatsi umukuru wa Iprona.
ahantu uvuga nko kubijanye n'inzego z'umutekano l'équilibre dans le corps de défense de sécurité ico nibaza ko yaragera kwezo bintu ubikogwa ko kubijanye no kugabangana ubutegetsi dufatiye ku barundi ingene bameze aho naho nyene twibaza ko ikintu cyose kuba kiza guhonyanga amasezerano ya Arusha mu mugambwe badasigana iprona nitwagishigikira niho nyanyugwe mu ntumbero yo kwikwegera ko kwiungira ko ku mugambwe uyu canke bwoko ubu canke buriye
ubwire iyo migwi yose ibane mu mahoro runani mizero y'abarundi ruratanga kimwe mu gitoko mwakomwa Leopold Hakizimana umwe mu bashinga amateka b'urwo runani
amasezerano ya Arusha bene biza shingiro bari bavuze yuko ibirengo byo mu kwigihugu cya bibiri kimyibaza yuko batihenze kuko bari bafatiye kuvyo babona haba mu bihugu duheranye birimo demokrasi haba no ngahi wacu burya demokrasi by'ukuri ntwa rusangi birafise ikisigura gusabikanya ubutegetsi ubutegetsi rero hatabi vy'amamanda vyaba buguma mu minwe y'umuntu umwe canke y'umugumu wa politiki ya demokrasi twe nitubona yuko yo biriko rubahirizwa umu president akagira amanda zibiri hakabise ubundi ntibisigura yuko umugambwe wiwe uba ugiye kurandukira yenze mugabo no mu mugambwe hagati harakeneye uko abakuza haraba ibisabizikanya by'abategetsi tukabona iko vyo tuma demokrasi yariyo nta rusangi ishinga imizi
bari cyako nawe hari ibindi bintu yibaza ko byataye igihe
duhereye nkuko urabona ko habaye amatora hacanye ingorane ho tuyumvira ko se niyo kwagugwa hakaje nk'abantu benshi kubujyo ibase ni nziza idasubira gutera makenga nkuko urabona igihugu kugira ngo gitere imbere gifite inzego nyinshi zidakenewe zagiye kugira ngo igihugu kibyuke ko cari mu ngorane ivyegera biri mukuru giye kuntu bikenewe na nama nkengo za mateka nkajya kuri twebwe je ndabona kwidakenewe kuko hari amateko meza igihugu imeze neza umushikira nganje wa mbere cyangwa inama nshinga amateka zirakwiye kuko bagira umurundano kw'inzego zitwara amahera y'abanyagihugu
umugwi uko igingingo zo henyanyurwa mu bwizwa nshingiro ryo Burundi wari wahabukiringo cy'amezi atandatu congerwa rimwe gusa ikindi cy'amezi abiri ubu aya mezi abiri wongewe niyo ya nyuma uwo mugugizwe n'abantu 15 bari mwanye politike ava mu mashyirahamwe yigenga ubuserukira batwa n'urwaruka hamwe n'abo muri leta eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
tuje mu Burundi tuje mu Rwanda mu karere ka Nyabihu hafi y'ishamba rya Gishwati haravugwa ubusuma bukomeye burimo ugukubita no gukomeretsa abantu mugenzi wacu Claude Ganza munyamagana aradushikiriza inkuru
twibise bakubita gusa ariko umugenzi wanje yarambwiye ngo abonye ari batatu imbere ye bahita badukubita inkoni z'imitwe gusa turyama ngaha atoroye abasirikare nyinshi guhatu
uyu ni bwana Mutabazi umwe mu bo twasanze arwariye mu kigo nderabuzima cya Bigogwe arasobanura uko we na mugenzi we bakubiswe n'abantu ubwo bari mu nzira bataha bavuga ko ubwo bari bageze ku mashuri ya ERV hafi neza y'ikigo cya gisirikare cya Bigogwe abantu batazi babahutsemo n'inkoni barabakubita ni mu ijoro ryo ku cyumweru rishyira ku wa mbere w'iki cyumweru twabasanze ku mutwe bagifite indodo n'ibipfuko ariko mugenzi wa Mutabazi we ntiyabashaga no kuvuga yari yabyimbaganye mu mutwe no mu maso twaganiriye gato na Mutabazi ndetse n'uwari urwaje mugenzi we bavuga ko babakubise bana bambuye
badukubita icyarimwe baradukubise dutwara amafaranga 170 na telefone nta nawe twabashije kubona ntabyo tuzi kuko tutarani bari babije
uriye mwari hamwe mujyana
bahuye n'abagizi ba nabi bavuye ku kazi batashye nka saa tatu bahura n'abagizi ba nabi babagimerera nabi
we ntacyo bamwambuye
baramwambuye
bamwambuye
bamwambuye amafaranga bakoresha ko bamwambuye 200,000 kwa soko k'inzego zishinzwe umutekano zakongera wenda zikongera umwete muri gahunda yo gucunga umutekano kugira ngo rero kubahoshya bahashya ubugizi bwa nabi
ubuyobozi bw'ikigo nderabuzima cya Bigogwe bivuga ko buri cyumweru cyakira inkomere cyane cyane ku munsi soko ry'inka rya Bigogwe riba ryaremye uyu ni muganga Antoine Kanyamanza ukuriye serivisi yo kwakira inkomere no komora aha yatwerekaga amadosiye menshi y'abakubiswe bagakomereka nayo kuva mu ntangiriro z'uku kwezi kwa cyenda gusa
Il y a le 7 septembre, où est blessé volontaire. Il y a 4 septembre, toujours au gouvernement.
Cyane cyane buri kuwa mbere n'injoro no buri kuwa kane n'injoro umunsi soko ryaremye ry'inka bakabakomeretsa bakabakubita birasanzwe
buri kuwa mbere n'injoro buri kuwa kane n'injoro
gukubita no gukomeretsa n'ibisa nk'ibimenyerewe mu mirenge ya Nyabihu yegamiye Gishwati nk'uwarambura na Kanzenze uwa Kanama muri Rubavu na Nyange muri Ngororero kuko iyo uhagenda utabura kubona abagendana ibipfuko ku mitwe bavuga yuko ari inkona hanini bakubiswe n'abashumba umurenge wa Bigogwe unagaragaramo ubujura bwo ku rwego rwo hejuru ni ibishimangirwa na Bwana Amiyeri Murindaga ushinzwe umutekano mu mudugudu wa Bikingi
yo gutabara amazu byo ibisambo byo hano biri byadutse biri kujya biratabara amazu ku buni bande barahatoboye ari kumanywa baranyiba kubajana imyenda y'umugore nta nagumwe bansigiye akindi bakoze ni byo kwiba insinga z'amashanyarazi ubu ngo bo hano nta buranguraga umuceri kumanywa nuko ya kugura nimugoroba yitwikiye ijoro kugira ngo batamenye ko bwinjye ngo bakabumwaka
none ubwo nta gushobora kugura n'iyi nabwo n'ufura kibishyimbo ngo ushire mu nzu
kereka rimwe ibanga kere kukaguze bwije
ubuyobozi bw'umurenge wa Bigogwe bwemera ko ikibazo cy'urugomo n'ubujura gihari buvuga ko hari ingamba zafashwe zo kugabanya ubugizi bwa nabi uko gucika byari kidashoboka nk'uko umuyobozi w'umusigire w'umurenge wa Bigogwe madame Nyirakaronkano Françoise abishimangira
nyuma yuko tumaje kubimenya mu gitondo twakoresheje inama y'umutekano kuko twabonaga ni ibintu bigenda biza bigenda bigaruka duhamagara ubuyobozi bw'utugari duhamagara ubuyobozi bw'imidugudu n'abashinzwe umutekano ba daso kare turi kumwe dufata ingamba zuko noneho amarondo yakazwa cyane niba hari aho biraraga bagera bakicara bakwiriye kuzunguruka cyane kugira ngo icyo kintu cy'urugomo ndetse n'ubujura bashe kugabanuka dore ko bitanacika aho abantu bari ibyo bintu ntago byabura bibazo nk'ibi
zimwe mu mpamvu ikekwa ko ari intandaro y'ubujura n'urugomo rugamije kwambura harimo kuba mu gace ka Bikingi gatuwemo n'abantu baturutse hirya no hino batagira aho bahinga cyangwa ikindi cyose bakora bikaba byabasunikira kwiba ubuyobozi kandi bavuga ko kuba igice kinini cyakorerwagamo ubuhinzi muri Gishwati bigahakaza amagana y'abaturage bahingaga ababagara n'abikorera ibirayi byarahagaze abo bose bagasigara ntaho guca inshuro bagira n'abyarindi ntandaro icyakora ntibwemera ko haba hari inzara muri aka gace nubwo bushimangira ko umubare munini w'abagatuye ntaho guhinga bafite cyangwa kandi kazi kabaho ibibabeshaho Claude Ganza Munyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda kubwahadeje rya Amerika
bakunze bijwi rya Amerika. Guhera kwa gatandatu tariki 16 z'ukwezi kwa 9 2017, hazaba impinduka ntoya muri gahunda z'ibiganiro byacu. Amakuru y'iminota 5 yajya gahita saa moya na saa 2 za mu gitondo azaba ahagaze. Abari bamaze kumenyera kumva ayo makuru basabye kutwihanganira. Naho amakuru yo kwisa mwajyaga mukurikira kuva saa 11 n'igice kugeza saa 11 n'iminota 37 za mu gitondo kwa gatandatu no ku cyumweru azasimburwa n'amakuru yibanda ku karere k'ibiyaga bigari. Ibindi biganiro biza nyuma y'ayo makuru byo bizakomeza uko bisanzwe.
Tuve mu Rwanda dusubire mu Burundi imiryango 146 igizwe n'abantu 400 barenga bahora mu ikambi y'induta mu gihugu cya Tanzania ejo ku munsi wa kane yaratahukanye mu Burundi yakiriwe mu ikambi y'imfata kibanza y'Igatara muri komine Mabanda y'intara ya Makamba bamwe mu bahungutse bagijwe rya Amerika ko banejejwe nuko batahutse kuko aho bahora bari babaye mu buzima budashimishije ni nkuru ya mugenzi wacu Cressy Munezero
Ayone mashi abahungutse bariko barakiriza bari baje kubategera mu ikambi y'imfata kibanza y'Igitara muri komine Mabanda y'intara ya Makamba umuruho n'inkungugu nzi byaboneka kuri abo barundi 1846 inyuma y'amasaha yaba batanu bari bamaze mu rugendo rwabakuye mu ikambi y'induta muri Tanzania ushika mu ntara ya Makamba ariho bahunze bava amakuru twakuye mu ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe impunzi HCR nuko abenshi bahunze bavuye mu makomine ya Kayogoro na Nyanzalac hakaba hari mu bihe by'amatora yabaye mu 2015 bamwe muri abo bahungutse bamenyesheje ko banezerejwe no kubona basubiye mu gihugu cy'amavukiro ngo kuko aho bari mu ikambi y'impunzi y'induta bari basigaye babayeho mu buzima bubi
ngo ku kakaki wanjye nari maze ikiringo cy'amezi 8 muri nduta hanyuma tukaba twari tuhabaye nabi nabi kubera ibyo kurya baduha iby'ukwezi bigaca bimariye ingazi ibiri tukaca tumara izindi y'ingazi ibiri dushonje abana bakama batubise umukanda mu nda none nkanezerewe kubona ngaruka mu gihugu cy'u Burundi ndakumanze ndarima ndaronko twonza ndagaburira abana iyo muri nduta ntanaka shambara baduha bari tubaye huko nyene abana agahutu twagiye bafise n'ubundi ko bafise
ndarushe kai nawo ndushe kosetse mu gihugu cy'amapukiro ndaruhutse
ruhiyo zibera hino umuyobozi mukuru mu bushikiranganje bw'intore yo hagati ajejwe kwakira impunzi no kuzisubiza agateka yahaye ikaze abo bahungutse abasaba kwijukira imirimo yo kwiteza imbere kugira ntibategwe n'ubukene yongeye kandi arababwira yuko vuba bose baja no mu makomine bahunze bavamo
abaji Makamba komine murarayo abaji Mabanda mwashitse murarayo bashitse murarayo abazoshikeje n'inyanza rake navugizo kayongoro abo bararaha tuzobatwara ejo habona
abo bahungutse basabye leta y'u Burundi kubafasha mu kubaronsa imbuto n'ibindi bya nkenerwa kugira ngo bashobore kwibeshaho ngo bubafashiriza kandi n'abana bahungutse muri iki gihe umwaka w'ishure ariho wari ugitangura
nifuza yuko mwodushekana mu mihana nk'ubu harageze kurima gatasi turosheka turima gatasi mwodufasha nk'akabuto ko gutera reka nyine kugira ngo natwe turonke icyo tutaturifashisha mukadufashisha nyine n'utundi twaba dukeneye
abaserukiye ishyirahamwe mpuzamakunguro ijejwe impunzi hasere nabo bahaye abo bahungutse imfungurwa zo bamaze amezi atatu ku muntu ibihumbi 70 ku muntu akuze na 35 ku mwana ihema hamwe n'ibitenge abo bahungutse 46 bavuye mu ikambi y'Induta bakurikiye abandi 420 batahukanywe mu ndwi irangiye bakaba bakiriwe mu ntara ya Ruyigi ibyo byose bikaba byabaye nyuma y'imibonano abategetsi b'u Burundi n'abo mu gihugu cya Tanzania bagiraniye mu ntumbero yo gufasha impunzi z'Abarundi bahungiye muri Tanzania guhunguka Christine Munezero mu mabanda ijwi rya Amerika
dukubitire mu Buganda I Kampala muri Uganda hariko harabera inama y'abakuru b'ibipolisi biva mu bihugu 13 bihurike mu ishyirahamwe rihuza abakuru ba polisi mu bihugu bigize akarere k'ibiyaga binini muri iyo nama bariko barigira hamwe ibibazo bijyanye n'ibyaha bijabuka imipaka no kurabira hamwe n'ukuntu bobandanya kubigwanya umunyamakuru wacu Inyatus Bahizi yarishikiye aho iyo nama aradushikiriza inkuru
Kimwe mu bintu bikomeye iyi nama yagezeho ukurikije umukuru w'igipolisi cya Uganda Jenerali Kareka Ihura ni ukwinjiza igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yabaye igihugu cya 14 muri ubu bufatanye kubera ko ari igihugu gihanye imbibe n'ibindi bihugu bine bigize ubu bufatanye kandi abagizi ba nabi batandukanye akaba bifashisha ubutaka bwa Kongo bikagira ingaruka ku baturanyi bimwe mu byizi nzobere mu by'umutekano zasuzumaga muri iyi nama n'ibyaha bikomeye cyane ibihugu byose bisangiye hamwe usanga ko abagizi ba nabi bamara kubikora mu gihugu kimwe nuko bagakwepa ubutabera bahungira mu kindi uwungirije umukuru w'igipolisi mu gihugu cy'u Burundi Bizimana Godfrey yatubwiye imwe muri ibi byaha
ubu rero kuko turaraba ibyerekeye ubwicanyi ndengambibi hari ibyerekeye abicanyi bakora ubwicanyi muri iki gihugu bagahungira mu kindi dusanga ari byiza ko twama tugira amanama kugira ngo turabe ukuntu twafata ingingo zikwiriye kugira ngo abicanyi tubakurikirane aho bari hose muri ibyo bihugu ariko twizera ko ingingo nyamukuru turabe ibyerekeye ubusuma ubwicanyi ibyerekeye bya cybercriminalité ubu byeze muri ibihugu byacu muri aka karere n'ibyerekeye le trafic des êtres humains ibyo ni byo ingingo nyamukuru twahereye kugira ngo tuyane hane ibyumviro hanyuma tuce dufata n'ingingo twe n'ingamba zo kugira ngo tubigwanye mu bihugu byacu dufatanye mu nda
mu ijambo ry'umukuru w'igihugu cya Uganda Yoweri Museveni ryashikirijwe abari muri iyi nama n'umwungirije Edward Sekandi yavuze ko mu gihe abapolisi biga ku byaha bikorerwa muri aka karere n'ukuntu wabirwanya ngo ntibakwiye kwirengagiza ingaruka bitera ku iterambere ry'ibihugu ati kandi mu kazi kabo bagomba gushyira imbere ubukungu bw'ibihugu byo mu karere hamwe n'imibereho myiza y'abaturage Bizimana Godfrey kuva mu Burundi yongeye avuga ku bintu bikomeye bagezeho muri iyi nama mu rwego rwo guhasha ubugizi bwa nabi mu karere
ikintu gihambaye ngira ngo tuza kuvugana n'ibyerekeye gusinya amakoro hagati y'ibihugu mu byerekeye guhanahana abagizi ba nabi ibyo bintu ntibyari bihari mu bihugu byose wasanga biri mu bihugu bimwe bimwe ariko dusanga ko mu bihugu byose byaba byiza ko hogira inyigo zifatwa kugira ngo hasinywe amakoro ahuze ibihugu ashobora gufasha kugira ngo umwicanyi akoze icyaha mu gihugu runaka agahungira mu kindi afatwe hanyuma asubizwe mu gihugu yakoreye icyaha ahanwe n'inzego z'ubutungane ko nk'uko bivuze la République démocratique du Congo ihana imbibi n'ibihugu bine harimo Uganda Rwanda Burundi na Tanzania ibyo nibihugu bigize EAPOCO ubu rero tumaze kumvikana iyo Repubulika Demokratike di Kongo cyinjira muri EAPOCO bizo bakajyo keza kugira ngo nabo dufashanye mu gutraka abakriminali akenshi bakunda ko binyigije muri Est di Kongo
iri shyirahamwe rihuza abakuru b'ipolisi byatangiwe na Uganda Kenya hamwe na Tanzania ariko akaba rimaze kwaguka ubu hakaba harimo ibihugu nk'u Rwanda u Burundi Sudani y'Epfo Djibouti n'ahandi. Ariko muri inama hari hatumwe n'ibihugu bigize amashyirahamwe ameze nk'iri yo mu bihugu byo mu burengerazuba hamwe n'amajyaruguru ya Afurika, kandi hari harimo n'intumwa z'igipolisi cy'isi yose, icy'umuryango nyafurika, hamwe n'intumwa z'izindi nzego zishinzwe umutekano. Ignatius Sibahizi, Ijwi rya Amerika, Kampala.
Tuvi Kampala tuje mu Rwanda kubera uruzuba rwabaye rwinshi mu karere k'Ubuseruko rukavuna inkokora abarimyi. Abo mu murenge wa Rerima mu karere ka Bugesera bari baragize umuco wo kutongera kurima mu gihe bikwiye. Kuri uyu wa kane, ubuyobozi bw'uwo murenge bwifatanyije n'abashinzwe umutekano bazindukiye mu gikorwa cyo gufasha abanyagihugu kumva ko bategerezwa kurima imirima yabo kugira bagwanye inzara. Inkuru ya mugenzi wacu Eric Bagiri w'ubusa.
Abaturage bacu baramaze iminsi barishyizemo ko iyi season ya A itajya yera, kuko babishyize mu muco wabo bakunda guhinga season imwe ya B. Noneho twebwe twafashe ingamba yuko tuza guhinga ahangaha, kubereka yuko bishoboka yuko iyi season ihinze nayo yakwera, kuko n'abasanzwe bahinga bacyo bahinga bareza. Ni uburyo kugira ngo tubakuremo iyo myumvire.
Turi mu masambu ya Rerima mu karere ka Bugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda. Bwana Francois Hakizimana, umuyobozi w'umurenge wa Rerima ushinzwe ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi, arereka Ijwi rya Amerika amasambu ubutegetsi bwafashe umwanzuro wo gufasha abaturage kuyahinga mu gihembwe cy'ihinga A mu mugambi wo kurwanya inzara. Ni igikorwa cyatangijwe n'ubuyobozi bw'umurenge ku bufatanye n'ingabo zibarizwa muri ako gace, igipolisi n'abandi bose bashinzwe umutekano. Kubera uruzuba rwakunze kwibasira akarere k'Iburasirazuba bw'u Rwanda bubarizwamo Bugesera, bamwe bagahinga mu bihe nk'ibi ntibasarure. Ubutegetsi buvuga ko byahindutse umuco kugeza ubwo amasambu yabo bayaraza batinya ko bashobora guhinga bihinga, bukavuga ko abahinzi bakwiriye guhindura imyumvire. Abahinzi nabo bakunze gukorwa mu nkokora n'uruzuba mu bihe bitandukanye. Muri ibi bihe hamaze iminsi hagwa kavura bashishikariye guhinga kandi bafite ibyizere.
Ndagira ngo mpinge rundi nzabe ndi kurya nanjye ku kigori nagiye kugihaha. Nuko
ubundi kuki mutajyaga muhinga?
Nyine urabona akarere ko Bugesera kakomeje kugarizwa n'izuba, twahinga nk'uko nguko nko mu kwa kangaho imvura ikabira hagaze. Ubwo rero byabayeho, noneho tugira ubwo ducika intege tukumva ko kubihinga ntacyo bivuze ahubwo tukaza.
Ubuyobozi bw'umurenge wa Rerima buvuga ko igihe cyose bizashoboka buzakomeza gahunda yo kurwanya inzara bufasha abaturage mu guhindura imyumvire. Bwana Gaspari Gasirabo ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rerima mu karere ka Bugesera.
Umugambi wo kurwanya inzara uhoraho, ntabwo ari gahunda igomba guhagarara iyo umuturage ashonje nta kindi gukora utamufashije kugira ngo abone icyo asarura arye ahage asagurire n'amasoko. Icyo tubivugira rero, urumva niba hari abari bafite umuco wo kumva ngo umuhindo ntiwera, umuntu aramutse adahinze umuhindo agacungira ku byo yejeje mu kwezi kwa gatandatu, urumva yuko yajya kugeza mu kwezi kwa mbere afite ikibazo, akongera agahinga akazategereza ukwezi kwa gatandatu, ibyo byaba ari ikibazo gikomeye cyane. Ngira ngo iyo umusaruro ubonetse abantu bose baranyurwa bakanezerwa, nta terambere rindi ryabaho umusaruro utagaragara mu zamuka. Hari igihe cyo guta, hari ubutaka nk'ubu bugomba guhingwa ntibwihutishwe ngo buhingwe, urumva icyo ngicyo ntacyo abantu baba bakora.
Bwana Hakizimana ushinzwe ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi muri Rerima akagira icyo asaba abaturage muri iki gihembwe cy'ihinga A cyangwa se umuhindo.
Umuturage uri hano ufite umurima, icyo tumusaba ni uko ajya mu murima we akawuhinga akawutera, kuko nta kuvanga imvura ntizagwa. Akenshi tubakangurira gukoresha amafumbire no gukoresha imbuto z'indobanure, kuko nibyo bituma umusaruro.
Ikigo cy'igihugu cy'iteganya gihe mu Rwanda giherutse gutangaza ko muri rusange imvura iri mu kirere ihagije ku buryo nta mpungenge ku banyarwanda benshi muri bo batunzwe n'ibikorwa by'ubuhinzi. Kuri inshuro biteganyijwe ko muri iki gihembwe cy'ihinga cy'umuhindo iririma bazahinga amahegitari abarirwa muri 350 batahingaga. Ubutegetsi bukavuga ko bufatanyije n'abaturage buzahinga igihingwa cy'ibigori ku buryo igihe kirere cyaramuka kigenze neza byazafasha mu kugoboka abaturage. Bagira ubusa, Ijwi rya Amerika, Ibugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda.
Aho ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye. Jite mwese mukundira Ijwi rya Amerika, turabashimiye. Turashimiye n'abadufashije mu buhinga bw'ivyuma n'abadufashije kwegeranya bino biganiro tubashikirije. Kuri mikro mwari kumwe na Oriane Tangishaka i Washington DC. Ndabashimiye, ndabifuriza umunsi mwiza. Mwakoze.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.